bo muri Burundi. Humura Burundi.
Humura Burundi ni kiganiro cyemeje guhuza abarundi bahungiye hanze y'igihugu cy'amavukiro hamwe n'abasigaye mu gihugu
biciye mu makuru atohojwe neza yireke ibisata byose by'ubuzima bw'igihugu. Humura Burundi
kiremeshwa n'abamenyesha makuru ba Radio Publique Africaine ijwi ry'abanyagihugu RPA
bari mu bihugu bitandukanye by'akarere k'ibiyaga binini.
Ikiganiro Humura Burundi
gica
ku rubuga rwa RPA kuri wezi tatu akaburungu RPA akaburungu BI.
Humura Burundi.
Twasimile nchuti wa kunzi viganilo Humura Burundi cha RPA kwa munda ingeshe nya kudutega abili mchile kuri internet wezi tatu akaburungu RPA akaburungu BI no kumurongo WhatsApp nimero ubusa ubusa ijana milongi dhumu nani ijana milongi tanu nari mge milongi dhuna kane ubusa kabili anuwa makuru akawagizu ningi ingo nguru nguru zikulikira. Haravugwa isa kwa likorugwa niki polisi misore imbo nila kure makarita tando kanyi kisika cha Bujumbura kubijanye n'udupapuro twerekana ko yandikishije kuzotora. Izo byose ngo byerekana ko intwaro ya Petero Nkurunziza iriko ica kubiti no kumabuye ngo ihindure ibyizo shingiro bishikirizwa na Charles Nditije arongo mugambwe ipro nawe temewe na leta y'i Bujumbura. Ubusuma bwimanogoje mu ngagara kati ya gatandatu ni mu gihe abanyagihugu baba muri iyo zone batemerewe gukora amarondo nk'ahandi ngo bicungire umutekano wabo. Hazirutse imyerekano mu ikambi y'impunzi z'Abarundi ya Rusenda muri Kongo Kinshasa. Izo mpunzi z'Abarundi zasaba ifungurwa by'ukwezi kwa kabiri. Aya ni yandi iri mu kanya isase kuri micro Hermes Nibandese fatikanije mu bingo y'ivyuma na Vicky Christine Ntereze twese mu team kandi kaze midorido yano makuru. Anuma makuru tutangurira mu gisata cy'akazi kazi na muntu ahe nyuma y'iminsi itatu afungiye mu gasho k'iperereza cy'u Burundi Aloyse Bimana munyarwanda akorera ishyirahamwe Frontline Defenders and Defenders mu buseruko n'umanuko bwa Afrika yarekuwe uno munsi no bari kumwe. Aloyse Bimana akaba yari yafatiwe mu gatumba ku rubibe rw'u Burundi na Republika iharanira n'urusangi ya Congo. Abaharanira hagati ya kazi na muntu mu Burundi n'ishyirahamwe akorera bakaba bari bagumye basaba ko yorekurwa vuba bwango kuva agifatwa. Abantu cumi na batatu nibo bamenyekanye ko bahagaritswe n'igipolisi mu gatondo kuri uyu wa mbere muri zone Musaga komine Muha ni mu gisagara ca Bujumbura. Amakuru avaho ku Musaga akavuga ko igipolisi cyazindutse gufata abantu mu ntumbero yo gukora amatohoza kubera igrenade yarayitewe ku kirindiro c'igipolisi kiraho bita kuri Otraco. Abanyagihugu ku Musaga bagasaba abajejwe umutekano ko bokwigenga ubuntu mu kazi kabo kuko bishika bagahotera abantu atacyo bazira ino sa Valentin singira nkabo.
Amakuru dukura ku Musaga atumenyesha yuko byose byatanguye mu ijoro ryo kuri uyu wa Mungu igihe kitazibiri z'ijoro aho hategwa igrenade atacyo yononye ku kirindiro cy'igipolisi kiraho bita kuri Otraco. Yamara igipolisi cyaje gutabara kivuye ku biro bya zone Musaga ngo cyaciye gifata ubwo nyene abantu bane kibakuye mu mazu.
Abantu bavuye ku nashaka kubabarira umwana umwe yiga muri cyenda yitwa Muhizidake n'umukozi wabo yitwa Manase akaba baratwaye witwa Donasie akaba baratwaye n'undi yitwa Kwizera Diodone amutagira agasongo hari na basore batwara uwiga muri kaminuza yitwa Sabiyumba Sote.
Mu gatondo ko kuri uyu wa mbere igipolisi cyazindukiye ku bwinshi kugariza aho hara yatewe grenade aho atamuntu numwe yarengana kiretse umunyeshuri yambaye uniforme agiye ku ishure. Abanyagihugu baho ku Musaga bamenyesha ko batewe ubwoba n'inyifato y'igipolisi kuko casaba amafaranga abantu bose cari cafashe kugira ngo kibarekure. Yamara abatayatanze bakaba baciye babadugana kuri zone
n'abantu bose barengana bafatwa n'abacyashyira bakozi bo mu nzu bakorera batikoresha amahera ndetse n'abacyashyira bafatwa bakora kuri amahera kandi nabo batanga amahera bari bafite
amakuru twavuye turonka ava ku biro bya zone Musaga avuga ko abo 13 bafashwe ko bahavuye bagabugwa mu migwi ibiri kugira babakorere amadosiye n'ukuvuga abafashwe nijoro n'abafashwe mu gatondo. Ayo makuru nyene abandanya tumenyesha ko bamwe mu bafashwe baborejwe igufa n'abapolisi bababwira ngo nibemere ko bazi abateye iyo grenade ngo atari uko naho bazobakorerako. RPA twagerageje kurondera umukuru wa zone Musaga Antoine Rumenyetso kugira tango umuco kuri ivyo byaraye bibereye muri zone yiwe yamara itelefone yiwe yahamagara hakabura uwitaba. Tubibutse ko mu kiringo kitarenze indwi imwe hamaze gutegwa igrenade zitatu muri zone Musaga mu gisagara cha Bujumbura.
Arakoze na Usaba Valentin singira nkabo abarovyi umunani b'abarundi barangurira imirimo yabo mu kega cha Tanganyika baritavye imana mu ijoro ryo kuri w'Imana. Amakuru dukura mu barovyi bakorera mu ntara ya Rumonge bavuga ko hari igihe cy'isazi ibiri z'ijoro aho haduka umuyaga w'igihuhusi uvanze n'imvura wahitana amato yari muri icyo kiyaga. Abarovyi bariko bararoba baguye muri icyo kiyaga uko ari umunani ibiziga byabo ntibirashobora kuboneka uretse ngo ubwato bumwe bumwe bwabonetse bwaramenaguritse. Gabriel Butoya arongoye ishyirahamwe ry'abarovyi mu gihugu cy'u Burundi aremeza ko abo bantu bitavye Imana akavuga ko ivyo bintu bitari biherutse kuba muri icyo kiyaga. Agira ko asaba abarovyi kuza baritwaza udukoti dufasha umuntu kureremba ku mazi yagize isanganya bita gilet de sauvetage mu Gifaransa kandi bakaraba n'amato yabo bakoresha ko akwije ibisabwa. Ari mu gihe abarovyi bamwe bavuga ko utwo dukoti atakinini tubafasha mbere no kuzironka bitaborohera. Mujana mutekano abantu bane ni bo uruganda rwa RP yagwashuye kumenya ko bagandaguwe mu ntara zitandukanye z'igihugu muri indwi twaraye duhejeje. Muri abo bishwe batatu batowe ari biziga undi nawe yishwe arashwe n'abantu batashwe kumenyekana. Emmanuel Ndayishimiye
umunyororo yitwa Jean Bosco Nibigira yaratowe ari kiziga mu ibohero ry'Ibururi. Ibijanye n'ubwo rufu rwiwe rwabaye ku munsi wa gatanu igenekerezo rya 16 Ruhuma bikaba birimo igifungo cinshi. Kuri uyu wa kabiri igenekerezo rya 13 ikiziga cy'umuntu w'umugabo caratowe ku rubibe rw'imitumba ya Maruri na Gatukuza muri komine Gashikanwa mu ntara ya Ngozi. Ababonye ico kiziga bavuga ko cari kimaze kononekara abamugandaguye bakaba batamenyekanye. Mu gisagara cha Bujumbura naho uwitwa Jean Uwimana yarishwe arashwe n'abantu batashoboye kumenyekana kuri uyu wa kabiri igenekerezo rya 13 muri quartier Kabondo muri zone Rohero mu gisagara cha Bujumbura. Mu gihugu hagati uwitwa Emery Dushime yaratowe ari kiziga mu muferege muri komine Bukeye mu ntara ya Muranza. Abamugandaguye n'ico yaho bikaba bitamenyekanye. Hari kuri uyu wa mbere igenekerezo rya 12 muri bitwaraye turangije nyene amagerenade atatu yaratewe mu bice bitandukanye vya zone Musaga mu gisagara cha Bujumbura akaba atanumwe yahasize ubuzima canke akomereke.
Arakoze Emmanuel Ndayishimiye. Mu kanya tubandanye n'amakuru twateguriye mu gisata cha politique.
Humura Burundi
muri politike hari umubonano uriko uhuza kuva kuri wa mbere abatavuga rumwe na leta y'Ibujumbura hamwe n'abafasha mu biganiro bihuza abarundi. Nkuko amakuru yo kwizera bitumenyesha umubonano uriko ubera i Dar es Salaam muri Tanzania witabwe na Agathon Rwasa Leonce Ndakumana na Evariste Ngayimbenda ku ruhande rw'abatavuga rumwe na leta ya Nkurunziza bakiba mu gihugu cy'u Burundi hamwe n'indongozi za SNLD Giriteka ku ruhande rw'abatakiba mu gihugu cy'u Burundi aribo Jean Minani arongoye runani SNLD Giriteka hamwe n'ivyegera vyo bibiri aribo Aline Ndenzako na Pamphile Muderega. Umubonano ukaba utanguye hasigaye iminsi ine ngo habe inama y'abakuru b'ibihugu bigize umuryango wa Afrika ubuseruko EAC. Abanyeshuri muri kaminuza ndabigisha NS baridoga ko bakaswe amafaranga murengera mu bijanye n'amatora y'umwaka 2020. Abanyeshuri bavuga ko bakaswe amafaranga 400 mu gihe umushinganje w'intore hagati mu gihugu ngo yari yavuze ko bazotanga 1000 ku mwaka. Inkuru ya Emmanuel Niyongeko.
Agafashanyo k'ukwezi kwa Ruhuma ku banyeshuri ba kaminuza ndabigisha NS batanguye kukaronswa kwigenekereza rya 12 z'uku kwezi. Nkuko bamwe muri abo banyeshuri babivuga, buri wese ngo yasanze yakaswe amafaranga 400 babajije ubujejwe ubutunzi aho kuri iryo shure ngo yababwiye ko ari ayo guterera amatora. Abanyeshuri bakavuga ko ayo bakaswe adahuye n'ayari yashinzwe n'ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati, ahubwo ubushikiranganji bwari bwashinze amafaranga 1000 ku mwaka.
Twagize umuyobozi ajeje aho gafashanyo aha muri kaminuza yarabigisha NS yitwa Suwedi Juma, yavuze ko ikatwa ry'amafaranga ari mu ntumbero yo guterera amatora. Kandi umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu yavuze ko umunyeshuri azotanga amafaranga 1000 yo guterera amatora y'umwaka w'2020. Tukaba twakaswe amafaranga angana uko atanama tugishijwe.
Abanyeshuri ba kaminuza ndabigisha NS ntibazi neza ko ayo mafaranga bazoguma bayakatwa buri kwezi. Ivyo bikaba uko mu gihe muri kaminuza y'u Burundi agafashanyo k'uku kwezi ngo bakaronse gakwiye.
Amutse twahawe ko tuzoguma dukatwa amafaranga 400 buri kwezi. kubigisha ntacyo bwashinye kubivugako ahubwo dufise amakenga hamwe tukoma dukatwa ibihumbi bine buri kwezi kuko twoba tugiye kubaho nabi ni mu gihe bagenzi bacu bakaminuza y'Uburundi bo barusha agafashanyo kabo gakwiye
kubwo abanyeshuri rero ako gafashanyo ngo aho gukatwa kari gakwiye kongerezwa aha bagatanga akarorero k'ibintu bimwe bimwe byankenerwa byadugije igiciro
Kwa mwenye shuru wese ya haka ibuli lakini na mafaru mwenye laviri Nchurero saba kubaruji nchu Nungu watu asivira kudukata au mafaranga Kuko uvisi mavukera ujimba Mwokongeza akukafashani Irame yivapuru Yahura igu yumbi umunani uvu ari yumbi chumilavitani Ikaramu yahura kuli majanaviri uvu ni majanatani Gestora yahura kuli majanindu uvu ni igihumbi Kasahani kabayabani
Abo banye shure basaba kwingi ngomweni izo zoza zirafatwa biciye mu mwumvikano wabo zerekeye
arakoze Emmanuel niyunge ko mu ntara ya mwaro naho bavugwa ko abanyagihugu muri komine Nyabihanga bagiriza abajejwe intwaro kubakoresheje ubusuma mu kubaha ikarata karangamuntu zandikishijwe amaboko kugira abaje kwiyandikisha mu gikorwa cy'azotora ihindurwa ry'igwirizwa shingiro ni mu gihe musantire w'iyo komine yabwiye ko atana gaciro izo ndangamuntu zuba zifise inyuma y'iyo matora kandi batangiye amafaranga inkuru ya Marie-Ange irakoze
aho muri komine Nyabihanga abanyagihugu bavuga ko musantere ariwe yabahimiriza kuja gutora ikarata karangamuntu bakaba bariha amafaranga 500 ariko bagumana amakenga kuko babahaye indangamuntu zandikishije iminwe nabo ubwabo babona ko atazokoresha igihe kirekire bakaba nako ari kubasesaguza
turi bakimiza mu byo gutoza mu matora batubwira ko bikomeye ni gutora amakaranga umuntu ku mafaranga 500 ubu twagiye ndutora ariko izo faranga umuntu baduhaye twese n'ubu tuzacyo tuyamakenga kuko zandikishije n'ikaramu kandi zisanira akasisine kuko tukiyumvira izi faranga ubundi bucamba hepfo tuzatumenyereye faranga ubundi bamukije ikaramu mbere yo kuzifata mu rugendo
ayo makenga y'abo banyagihugu yunyuwe n'imvugo ya musantere yababwiye ko inyuma y'ayo matora izo karata karangamuntu bazoca bazita abanyagihugu bakavuga ko badatahura ibintu bariko barakorerwa na leta y'u Burundi
cyabitangaje n'uko musantere kugusinya tukiri ati nyuma y'amatora mbuto mutira ku mutaguye mutwe nako mazuba tukiri basanze ibi bintu n'ibiki batanze amahera tukaba dore kuranga mu buzima bwe neza kugira ngo bisotore bakiba tuha ibintu bya pirate bifise ikiringo cy'iminsi mikeya n'ibi bifashe ikindi baza ibintu bikwiye gukora ibyari bifite Mwenye kuri wana mwenye kwa musantere yuko ayo duha izo karanga mwenye kwa chumete kwa hatu shiviramo
Musantere wako mine Nyabihanga nungwe ni mana Adrien tumaze kumwidondora ko turamenyesha makuru ba RPA akaba yaciye aducira ku murongo
arakoze Marie-Ange irakoze ukwandikwa abazo kwitaba amatora y'ukwemeza cyangwa uguhakana ihindurwa ry'igwirizwa shingiro hamwe n'amatora mwaka 2020 byararangiye ku munsi wa gatandatu w'indwi iheze ariko bamwe mu banyagihugu bo mu ntara ya Bururi bakavuga ko banyiwe kwiyandikisha Emile Nibasumba
mu kibanza cyo kwiyandikisha kiri ku ishure shingiro rya Tagara muri komine Songa ni ha bakozi bo mu gujejwa amatora bo babanse kwandika abanyagihugu bamwe bamwe kuri uwa gatandatu uwo munyagihugu avuga ko ari mu bankiwe
azari ku munsi wa gatandatu amasaha y'ine n'ibindi kamishini bacho ndamugabo ukuru byateye ngari abantu bajya baracamo mbavu ba dubatrakira mu nyine twizi batwangi
ariko ntibigeze babirukana ngo mugende
oya ndi batwirukanye ngari amajambo nyine bumva ngo we handikanye n'ibindi babitubariye ati nakari gitegereye cyaro ndi batarakwiye ni kucikorenda ho bose umuntu amaze kubona nyine yuko bidakunda umuntu aratara arasubira inyuma aho nyine nave na cyenda byinga bikwandika raporo
Bamwe mu banyagihugu bisonga mu ntara ya Bururi baremeza ayo makuru uwo munyagihugu we atinya ingaruka z'uko atanditswe
Icyo umuntu atabura ubwoba nuko umaze kubona bakurenganye mu bandi ntuzi ikintu bafatiye ko kandi naraza gahitiye mu gihugu n'ubu urazi n'uko ntubigenza ntabwo mu biyobora amakenga yacu atahagarara aho nyine none twibaduhoye iki nuko umuntu bijya bintu bikira vuba vuba ngo atagira kisaga papuro ngo ntazo kwenye kuri nabiriya
twagerageje kurondera kuri telefone urongoye umugwi w'amatora ku rwego rw'igihugu ariko ntitwashoboye kumuronka
arakoze Emile Nibasumba imbonera kuri zo muri zone Rugazi ku mutumba wa Teme muri komine Bugenyuzi zazindutse kuri wa Mungu mu rohigi rw'abatiyandikishije uwo bafashe wese atiyandikishije bamuca amande utaronsa amahera nabo atanga yarakubitwa agashaya abanyagihugu ko kuri uwo mutumba wateme bakavuga ko batekewe n'ubwoba biturutse ku bikorwa by'iterabwoba bikorwa n'ugwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD Jean-Pierre Nifashije niyeteguriye ino nkuru
uko gusuzuma abatiyandikishije byatangiwe kuri w'Imana mu gitondo umunsi umwe gusa inyuma y'igikorwa cyo kwandika abazo kwitaba amatora yo kwemeza cyangwa guhakana ibyinzwa shingiro ry'u Burundi kirangiye amakuru dukura ku mutumba teme wo muri zone rugazi komine ya Bugenyuzi ntara Karuzi avuga ko imbonera kure ko zija mu mihana y'abantu zibasaba udupapuro biyandikishirije ko ayo makuru nyene abandanya avuga ko atawarengana irembo aterekanye aho gapapuro izo mbonera kure zari zirongowe n'uwitwa Mafuti uwo zisanze adafise agapapuro yandikishirije ko zamutangisha amande hatanze amande abantu batanu umwe wese yatanze amafaranga amajana 250 utaronse amahera ngo yarakubitwa agashaya nkuko bivugwa n'abanyagihugu bo ku mutumba teme abo banyagihugu babandanya bemeza ko bari baziko ibyo kwiyandikisha kwihindurwa gibwirizwa shingiro byaheze ariko muri kino gihe bisa n'ivyafashe iyindi ntumbero yo guhiga uwo wese atari mu mugambwe uri ku butegetsi muri uko kuboreza igufa abantu no kubaca amande umukuru agacimbira gatarara kuri uwo mutumba wa teme niyo atungwa urutoke kuba ari kwisonga afatikanije n'ugwaruka rw'imbonerakure abanyagihugu bo kuri ako gacimbiri ngo bashatse kwihagararako ngo bigwanire kubera ko bariko barakubitwa izo mbonerakure zababwiye ko abazigumura bose bazoba ari abanywanyi umugambwe FNL ko bagiye kubakorerako izo mbonera kure kandi zikaba zagiye zibakuriye inkoni kugishitsi ko icyo gikorwa kizobandanya no mutundi ducimbiri twose tugize uwo mutumba abanyagihugu bo ku mutumba wateme muri kino gihe rero barara ntibuca batekewe n'ubwoba mu gutinyira umutekano wabo twamurondeye specials gakecuru musitani wa komine Bugenyuzi kugira agire icyo bivuze ko telefone yiwe yahamagara ariko akaba atashowe kwitaba
arakoze Jean-Pierre Nifashije iyo sakwa rikaba gibonekeza kandi no muri zone Kinindo zone Ngagara muri karitsiye ya 6 hose mu gisagara cha Bujumbura uretse ko rero intwaro ya Petero Nkurunziza atacho yibanga mugo nyanga amategeko y'igihugu biraboneka ko iriko ica kubitsi no kumabuye kugira ngo ibwirizo shingiro rihindurwe byaba biciye mu mashi canke mu migere itangwa rero ry'amakarata karanga muntu yandikishijwe iminwe n'abakuru b'imitumba ngo biri muri ya ntumbero yo kwiba amatora umugambwe CNDD-FDD wagize umwuga zivugwa na Caroline Ditije arongoye umugambwe Iprona temewe na leta y'Ubujumbura nayo ngo rusansuma ruri ko rukorwa ko kumenya batiyandikishije ngo bazoje gutora Caroline Ditije avuga ko bigaragaza ibinyoma by'umukuru mu rwiseni kubitsigira yatanze byabiyandikishije kurikirana Caroline Ditije arongo mugambwe wadatwana Iprona utemewe n'ubutegetsi bw'Ubujumbura
erega icyo mu Burundi bwa Petero Nkurunziza n'ubwo kuvyabaye akayobera abahinga n'ubwo yuko ari akajagari karangwa mu gihugu atategeko na rimwe rigize gikora atawumenya ujejwe iki cyangwa kiriya kuko nk'ayo makarata karanga muntu ariko atangwa yandikishije imibare muri iki gihe byitwa yuko kwiyandikisha kugira ngo bazogire ya nkina ndico y'uguhindura ibwirizwa shingiro byaraheze bisigura yuko ari amanyanga ariko bategura yerekana yuko bagomba kuzokwiba amatora y'umwaka 2020 simba n'igituma babigira kuko Nkurunziza avuga ati abarundi baranyiyumvamo ndabicariye ati benshi bapfuye nta ngorane twumva rero ako gahato ibyo bintu byo kugira byerekeye ko Nkurunziza abarundi batakinyiza igihe bamukuye ku mutima akanatinda aciye bamariye atari icyo yababajije kuko barasa yuko amwereka abarundi bagatora ikiri ku mutima batohirahira ngo bamutore
baravuga kandi yuko ngo bariko baragira rusansuma ku badafite tujya dupapuro two kwiyandikishiriza ko kandi baza baramenyesheje yuko kwandika byaheze mbe byo byo ntibona ko hoba harimwo ushaka kumenya abatiyandikishije kugira mu nyuma bahave bagirirwa nabi
rega nanye ntakitaje kuko ndabicariye murazi yuko Nkurunziza yamutoye akabona yuko ari wa muntu atacyo yibanga itadashobosi azoca abikora nicyo gituma no mwaka w'2023 twagomba guhiga ijambo guhera iyo gutegura amatora twari twamaze kwemekera iyo ngenda mugabo nkurunziza yuko aguma atwara umukozi wiwe kandi icyo amubwiye acamutegeka igitangaje nuko ndayicariye mu bitigeye ko kwiyandikishije abo baziga n'abiyandikishije ko bice birenga 178 hagati ya 2013 kwijana bice 178 kwijana kuko rero abiyandikishije bararenze cyane abo bari bazika ko bazukwandikisha bitumvikana ingena rero ubu bo bajya kunzu baraba biyandikishije bakandikisha rero tukatubwira isiguro zibiri isiguro ya mbere nuko bayicariye yabenshi cyane abantu batagiye kwiyandikisha naho nabagiye bagiye ku bicure bijya biti biratanze biri mutwiwe na sebuja kicho nkuru nziza cyakabiri nacyo ni uko intumbero barazikora ko abatiyandikishije abo rero bagiye kuba batoteza kugira abantu n'abari bo bahebye babakoreye ko kuko bakunda kubivuga babatoteze babapfure batangisha amamani babura buje nibyo bigezeho ntakinda icariye na nkuru nziza bagishoboye atari ukwiba atari gutoteza bose batavuga rumwe na leta
naho leta y'Uburundi rero ibandanya gukoresha iterabwoba yongera itoteza abo batavuga rumwe na cyane cyane abateye kubiri n'ihindurwa ry'ibyo shingiro abarundi bari bakwiye gushira ubwoba bagwanira agateka kabo bivugwa n'umuhari w'abakenyezi n'abigeme bahanira amahoro n'umutekano mu gihugu cy'u Burundi kuri uyu munsi bitiriye wa mbere wirabura abo bakenyezi n'abigeme bagasaba abarundi kwaguruka bakanka kwama bacurwa bufuye na buhoro kurikirana umwe mu bagize uwo muhari w'abakenyezi n'abigeme baranira amahoro n'umutekano mu gihugu cy'u Burundi
mu gihugu cyose abanyagihugu bamaze izindwi zibiri ziheze mu iterabwoba ridacureha intwaro yiganje Burundi n'abasavyi bayo barakobeje mu gufata kugakanu abarundi ngo biyandikishe ku nguvu muri amatora nkwezi ya marere yibwirizwa nshingiro yimirije mu kwa gatanu kutiyandikisha muri aya matora canke kuzotora oya vyahindutse icaha co guhungabanya umutekano w'igihugu ububisha bwo guhana no guhasha barundi barundi kazi bene wacu ayo batubodehera ko samatora kuko nta gucagura hagati y'iki na kiriya birimwo gutegekwa kwiyandikisha ku nkoni no kudutesha agateka ubuntu n'akaranga kacu barundi barundi kazi tubahamagariye kugaruka guhanuza wa mutima nama wacu nitwemere kubabaja bivyumviro n'inyigisho z'agatukisha ubuntu bwacu ukurinda no kumira kuco twemera biturarikira kurondera bwa Burundi bwikukira bugahagarara bukabegwa mu babwo no mu makungu kubera ubwo aribwo Burundi butubereye n'uburenganzira bwacu bwo kubahuka tukemera guhakana no guhakanira uwo wese ashaka kuduhushisha mu kumubwira twese tuti oya
mukanya tubandanye n'amakuru twabateguriye mu gisata c'imibano
humura Burundi
mu gisata c'imibano havuga ubusuma bw'imonogoje muri kati ya gatandatu zone ngagara muri komine Ntahangwa mu gisata ca Bujumbura muri minsi buroteye umutima uhagaze abanyagihugu ba muri yo quartier abanyagihugu gasaba abajeje umutekano gucungera umutekano wabo narijya gusuma kunyugwa nuko atamarondo bemerewe gukora aho babaye muri yo quartier gatandatu na DG irakoze
Amakuru dukura muri zone Ngagara komine Ntahangwa mu gisagara ca Bujumbura amenyesha ko ubwo busoma bwibonekeza cyane cyane muri quartier ya gatandatu iyo bwije abo basoma bikinga gahumbezi mu kuja kwiba ngo bo babava ahanini muri zone Kamenge nkuko isoko ryacu ritashimye kuduhijwe kumbo z'umutekano ribivuga nduguruye twa mugina abasoma baza kutwiba bazana na kenshi muri zone Kamenge kuko niyo hagize ubatesha biruka baje mu Kamenge ndugaye twa mugina ayo makuru rero akamenyesha kandi ko ingo zitari zike muri yo quartier ya gatandatu zimaze kwibwa cyane cyane aho bita ku mablock hamwe n'inzu zegereye ayo mablock ikindi kibabaza abanyagihugu bo muri yo quartier ya gatandatu yo muri zone Ngagara ngo nuko babohewe amaboko mugongo kuko atawushobora kwivuna abo basuma ngo narije batarekuriwe kugira marondo yo kwirarira mu ijoro ngo nkuko ayo marondo akogwa mu yandi makartier nka Carama na Kinama ubwo busuma bw'imonogoje muri zone Ngagara ukabuteye umutima uhagaze abanyagihugu bagasaba abajejwe umutekano gukora uko bashoboye bagatuza abo basuma bahungabanya umutekano wabo
arakoze na DJ irakoze munara kirundo naho abaremyi bamenyesha ko izuba rimena imbwa gahanga rimaze hafi kwezi kurenga gibonekeza ibateye makenga bakavuga ko bari bararimye biteguriye igice cya kabiri cy'uburimye ariko ngo babaye barabangira gutera ibiharage kugutinya ko byoborera mu kuzimu abarimye bakabona ko hamwe ubwo ruzuba ngo bandanya gutyo atankeka ko kigoyi kigiye kubamara nk'uko byabaye mu myaka iheze Rachel Kagisye
abo barimye bo mu ntara ya Kirundo bavuga ko izuba ryinshi imvura nayo ngo imaze igihe kirenga ukwezi yataze abo muri komine ya Busoni bamenyesha ko bibateye umutima uhagaze ko ikigoyi gishobora kubamara nk'uko byagenze mu myaka iheze
tagasasarumore izuba ni byinshi rwose hari ubusore bwinshi ku mibereho rero bizasha bitugora inzara iduha gusesimbara yigeze gutera mu mwaka w'ibihumbi bibiri imvura ntigwa natwe rero dufite ubwoba nk'uko dushyiramo twose ari imbuto mu kuzimu akanazima twakuta ibyo rero bikazahava bitanga mu medada bikazahava haba inzara nyinshi kubera twari twiteguriye kuriminesi ni ukuri kwa mubi bitazohera mu kuzimu kuko izuba rihari mu gihugu ni ukuvuga n'abandi bamaze kubishyiraho sinzi ko ari kirado koko
eka no muri komine ya Bugabira si yororo naho nyene bavuga ko barindiriye ko Imana yocana imvura ikagwa bakabona gutera ibiharage
haba mu ijoro harari muriro abada gushyiraho rero imbuto ntibona izuba ari byinshi rwose twaremereye ko Imana yatumye imvura ikagwa ariko natwe urabona yuko kabisa ari amasenga y'izuba ari byinshi rwose kabisa niwo rima ntacyo yose iyo batsinda urabona ko umwaka urimo uragenda
baba abo barimi bo muri komine Busoni canke abo mu Bugabira bose batakambira abagira neza na leta kubaba hagufi bagategekanya ifashanyo bazobaronsa
arayo kwemereza ndora kureba inkunga dukoze yakoze cyo kugafungura mu isi bwaje na kongera zose dukako na kumara kugan ayo bwo bwo dusaba dusaba yuko ne panaye yegera ko bana babigira kumaga ne fasaje para bwo 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 kuko bagala yuko pato kugaho kokora namwa
aho mumenya ko mu gihugu cyose uruzuba rumeni mbagahanga arirwo gwiganje kuko imvura imadigiye kirenga ukwezi itagwa kandi bari biteguriye gutera mu gice cya kabiri cy'uburimyi bakunze kwita impeshi
arakoze Rachel Kagisye muri ya nyuma twateguriye muri makuru ivugwa mu gisata cy'impunzi aho impunzi z'abarundi bari mu ikambi y'Irusenda mu gihugu cya Kongo iharanira intwaro rusange bazirukiye kuri no wa mbere mu myerekano yo gusaba ibifungurwa by'ukwezi kwa kabiri izo mpunzi zari zigizwe ahanini n'urwaruka batanguriye iyo myerekano muri site ya Gatunguru ya kabiri baca barangurira ku biro bya Monisco biri ngaho i Rusenda aho bategereza gushikiriza akabaro kabo inkuru ya Onesime dushimagize
ku bigihe cy'isaha neza igitondo cy'uno wa mbere n'izo mpunzi zatangura iyo myerekano zikaba zari zitwaje ibyapa byanditse ko bishuze ifungurwa z'ukwezi kwa kabiri ikibabaza ngo nuko baserukira ishyirahamwe PAM bamenyesheje ko kwezi kwa mbere batagaburiwe bashoboye kwibeshaho badashobora kukubariha ngo kandi babayeho ku madeni
ni ukuvuga mu kwezi kwa mbere imfungurwa zaho zaje mu kwa kabiri ariko tumaze gusaba indya z'ukwa kabiri abo muri PAM bobo siko babibona bobo bavuga yuko batanze z'ukwa kabiri ko mu kwezi kwa mbere twashoboye kwitunga byaheze tudashobora kuronka indya z'ukwa kabiri badafite ibyo kubasubiza ngo kubera twashoboye kwimenya
izo mpunzi zivuga ko zidatahura ingene ishyirahamwe PAM ribakata ibifungurwa by'ukwezi kwa mbere ngo kandi ryaremeranije amasezerano n'abadandaza yo gutanga izo bifungurwa kuva mu kwezi kwa mbere shika mu kwa gatatu kuno mwaka
impunzi gushika ubu ntizishobora gutahukirwa ingene abadandaza basinye indya zo guhera mu kwa mbere gushika mu kwa gatandatu hanyuma abo muri PAM bagashaka gukuramwo uko kwezi kwa mbere ntibabitange ahantu bahora batangira izo mfungurwa bariko barahubaka nta n'uzi naho vyoza naho vyoshikira aba humanitere ntibariko barasonda basanzwe bakora ngaha mu ikambi nta muntu n'umwe ariko arashika ngaho bariko batamba birorera
bitumwe n'uko bataronse ikibumviriza muri iyo kambi izo mpunzi zaciye hitamwo kubandanya urugendo zigana ibiro by'abasirikare ba ONU biri ngahe Rusenda kugira ngo barabe ko bobo batoshikana imbere icyo kibazo cyabo tukaba twagerageje kwakura guserukira ishyirahamwe PAM mu ntara ya Kivu y'Amajepfo kugira ngo agirisha bivuga ko ariko ntitwashoboye kumuronka
arakoze mbwezi wacu Onesime dushimagize murakoze mwese mubana yamudukurikirana kuri mikro mwari kumwe na Ernest Mandetse fatikanije mu bihingwa by'ivyuma na Vicky Chris Ninteretse twese mututi mugire aho muba mubawe mu miryango iwanyu haba mu Burundi canke mu makuru.
Cari kiganiro humura Burundi mushikirizwa n'abamenyesha makuru ba Radio Public Africaine
bari mu bihugu bitandukanye by'akarere k'ibiyaga binini.
Ni kiganiro gihuza abarundi bahunze igihugu c'amavukiro n'abasigaye hagati mu gihugu
biciye mu kubashikiriza amakuru atosoye.